Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Alois Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidele, turahera mu yavugwa mu karere ka Afrika. Abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraro ku bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi 8 biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe ugwa gashinyaguro. Ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'icyo gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu. Ryavuze kandi ko bishwe nabo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuriyoni w'abagwanyi bashasha, ariko kandi kavuga ko agomba ko hubanza hakaba ituze mu ntara ya Tigray. Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara. Ni nyuma kandi ya umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi 8. Abategetsi ba Tigray ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abiy ryo guhagarika intambara, bavuga ko bazokwemera igihagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara. Ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumbi 100 bahanzwe n'inzara. Ku bwa ONU abantu barenga 400,000 baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigray, abandi umuriyoni 1,800 bakaba bari mu nzira.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mayavugwa hanze ya Afrika, muri Leta Zunze za Amerika abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu ibomoke ry'igorofa yasidutse mu manuko bwa leta ya Florida. Ibi bica bishikana ku gitigiri cy'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye, ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero. Umukuru w'igisagara cya Miami Dade Daniela Levin Cava abandanya avuga ko agifise icyizere ko ashobora gutorwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye. Iyo nyubakwa yo kubamwo y'amazu 12 agerekeranye mu gisagara cya Surfside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Abasirikare ba Afghanistan barenga 1,000 barahungiye mu gihugu kibanyi cya Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'abatalibani babandanya bagura akarere ku rubuga rw'intambara. Uko guhunga kwa basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomine atari make, ibyatumye inteko za leta zitekerwa n'ubwoba. Tajikistan yaciye yihutira gushyira abasirikare benshi ku rubibe, naye Burusiya bwaciye buba burugaye iby'agateganyo konsira yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistan ku mvo z'umutekano muke. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistan ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram. Ibi byatumye inteko za Afghanistan zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika. Umugwi w'igihugu jejwe umutekano hagati mu gihugu cya Tajikistan kibanyi wavuze ko abasirikare 137 ba Afghanistan bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mu ijoro. Leta ya Afghanistan yariyemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'icyo gihugu.
Urakoze Aloyisi Nigirimana kuri ayo makuru yo hejano hino kwisi. Abaserukira Uburundi bashasha mu ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisagara cya New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngahi Washington DC baratanguye amabanga yabo.
Twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tugahanika barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushyiramo no kumwakira.
Uyu ni ambasaderi mushasha w'Uburundi muri Amerika Jean de Dieu Ndikumana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu Leta y'u Burundi ifite abategetsi bashasha bayiserukira batanguye amabanga yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington no mu ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisagara cya New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na ambasaderi mushasha aserukira u Burundi i Washington DC Jean de Dieu Ndikumana ku byerekeye bimwe mu byo ategekanya kurangura hamwe n'icyo yiteze ku Barundi baba muri Amerika. Ambasaderi Ndikumana atangura avuga ku mubonano yahaye Abarundi ku igenekerezo rya kane ry'ukwezi kw'indwi abifuriza isabukuru nziza y'imyaka 50 n'icyende irangiye Burundi burose intahe y'ukwikukira.
Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana murakoze cyane kufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika twongera tubaha ikaze hano i Washington.
Murakoze kuduha ikaze.
Hama tugiye kubijyanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri indwi irangiye Abarundi b'i Washington no mu karere kaho babakiriye bate?
Ego murakoze kuri icyo kibazo. Twarahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira ku gihugu cyacu cy'u Burundi, tukaba twahimbaza isabukuru rigira 59 Burundi buronse intayo kwikukira. Hama twari twatumiye Abarundi baba ngaha i Washington ka n'ababa mu karere baratwitabye rero twarahimbawe kubabona baje ngo dufatikanye guhimbaza umunsi mukuru. Hama twarashoboye kuganira twariginye umunsi mukuru hamwe ekano kuri byari biryoshye cyane.
Hanyuma niho mugishika mu rubanza ko kuba gukogo kwikukira nkuko mubivuze no kubakira nk'umutegetsi mushasha serukira Burundi mu bamwararonsa karyo ko kuganira nabo no kumva ico bagona muri make.
Ego mu munsi mukuru twarashoboye kuganira na bamwe bamwe eka bose bari bahari twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira tukavugana tugahanika barampaye ikaze naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushyiramo no kumwakira. Amajeje arampimbaye kuko nashitse nta minsi myinshi ndahamaze, nashitse itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu rero nkaba naciye na jewe nyine mbone kwaho mu kubona Abarundi benshi baba ngaha Washington DC eka n'abandi baje bapfa mu yandi mareta, tukaba twashoboye kubonana kandi tukaba twashoboye kuza turaganira tuvugana imigambi. Narumvise yuko benshi bipfuza gushyigikira gukorana n'ubuserukizi kugira ngo baze baramenya imigambi igezweho mu Burundi, hama nabo ntibasigare inyuma mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Yego, muri iryo terambere nyine ry'igihugu cy'u Burundi hari ubutumwa, hari mesaje umukuru w'igihugu yoba afise muri iyi minsi ku Barundi baba hanze y'igihugu?
Ego cyane, nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye kuva ashika ku butegetsi n'ukuri arafise umugambi urashe wo gukorana wo guhimiriza Abarundi baba hanze kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi buhanitse baje kurahura mu bihugu biteye imbere bashobore kubukoresha mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere igihugu cyacu. Aho rero agasaba Abarundi baba hanze kugira ngo bakunde igihugu cyabo, bakivuge neza aho bari, eka kandi bibuke abene wabo bari Burundi kugira ngo babazanire imigambi igezweho muguteza imbere ibisata byinshi by'igihugu.
Murakoze cyane gose ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana, turabashimiye twizera yuko mu minsi imbere twabajya kara muzokongera mu kitabira. Murakoze cyane.
Yego, nije ndabashimiye, murakoze cyane kandi tuzobita.
Tukivuga ku Burundi, amavuta y'amamesa arakenye mu gihugu, aho abonetse naho arazimbye bamwe mu baguzi. Abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze ku masoko atandukanye bavuga ko iritiro ry'amamesa ryavuye ku 3,000 rija ku 5,000 by'amarundi. Basaba ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibiciro by'ayo mamesa ntibibe umurengera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo, mwishikizwa na Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurarangiye igiciro cy'amamesa cyaduze ku rugero, abihereza icyo kiribwa bavuga ko ari umurengera. Abanyu muri kino gihe mu Burundi bikenye abundi naho bibone bikabo rengera ubwo muri nisa yabuze aseko ngugwa ihara yacima mu ntare bitotuga bya hamwe n'inyoga hamwe n'arudi bya bura
kuvamba aho kuvandanda bijya amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta rugambe tubonye amavuta duze muri cyo giciro kingano urazi imbere ibido nkiya Viking twayirangura 50,000, 45,000 urabona uwo kugeze mu 82 ka 5 litre mbere twara kagurisha 10,000 birenze ntibyarenga 12 ariko ubu bigeze ku 17 igikinji kimo kijamwa amacupa 2 litre imwe n'inusu twagurisha 3,000 ubigeze mu 5,000 ahubwo turumiwe abakoze rabageze no
ku 1,000,000
Tusaba yuko leta ikitunganiriza irabi bibindu ingene bimeze amavuta ntava hanze amamesa na amavuta yengegwa ngaha mu Burundi kabuke amavuta duzi bei gushikiyo hose
aho tusaba yuko ibintu bobiza bati bikaza biradufasa tugasubira ku ibei twahora uzana ibihumbi 10 ntusuma ibyarame tufeni gusuma tusaba
naho kikazi kiko kirakwiragiza mu zindi ntara hari imirimo itaratangura kwama kuvuga reho rero abadandaza baza kuyagura aha mavuta menshi aboneka mu za Rumonge za Makamba ndetse no mu za Bubanza hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni byinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro nk'ihinguriro Life karoka muri tatu butike duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro urumva ati nk'amago avutumwo yakora mvuta y'amabimo abasiri tamako mutuki kwitana abakunda kuto urumva ko haja umva yashavu muri bandari udabakizo urumva ntakire muri tugaruka ite dutatu buto hamwe ba mama ba nyokuru ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo
sanga mu bizi yuko acibwihe ivyimugwa mbumbarugo vyarahagaritse gushorerwa hanze y'igihugu kugira dukingire umwimbo wacu rero iyi ni ngingo yaje kwihuta yafatiye kuko hari imyidogo y'abenegihugu bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka hanyuma rero iyi ngingo iraheza yafatwa kubera kuko rero
byari bisanzwe bibujijwe yuko ibivyimbugwa mbumbarugo bishogwa hanze ababikora no kuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko bibutaje kwifatira yako yego yago kuguba ne gikoga yuko amameba yoboneka cyabona rero hari ngo irahingiye yafaheza kuko rero ando yubujijwe biko gwambumbo ivyimbo bishogwa hanze cyogwa babikoze ari kuvuga ko babikora mu bahora rero mu kinyegero bitari mategeko na
Iwanyu mu ntara
U Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 59 bimaze byigenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi ari kwa kane w'indwi irangiye mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu mu Rwanda uwo munsi ntiwahimbajwe ku itariki ya mbere ahubwo ku munsi w'Imana itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 27 umunsi witwa uwo kwibohoza no munsi ingabo z'umugwi w'abagwanyi ba FPR Inkotanyi zigaruriye umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane inyuma y'urugamba rwazishyamiranya n'ingabo za leta yariho icyo gihe kwibuka uwo munsi bifatanywa no kwibuka umunsi w'ubwigenge ku bijyanye no kwibuka uwo munsi nyanizina nta birori byabaye kubera ingingo zo kwirindikiza ca COVID-19 ahubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abanyagihugu ko guhasha COVID-19 nabyo biri mu mugambi w'urugamba rwo kwibohora ku ruhande rwabo bamwe mu banyagihugu baremeza ko uwo munsi utagenze neza nk'uko byagenda mu yindi myaka kuri mikro ya Eric Bagirubusa umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda abanyagihugu bavuze uko babyumva
urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo ariko bitewe n'igihe turimo abona rwose ruracinga babisha kuko nabikubwiye urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi kandi niko n'abayobozi nk'uba abapolisi hano uko baje natwe tuhita twirukana sibyo nta nubwo ubundi na gitifu waha nta nubwo abanashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu yandi mashasi ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko mvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanarishye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nk'aho nta muneza bitewe na COVID-19 turimo
kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane kwibohora ubundi twumere twaribohoraga tukisanzura ukajya uvuga ibyo wagezeho ukumva ko ariko ikintu hati twagezeho muri uyu mwaka rwose covid atubereye n'uzaha ni ku ndege niho dushakira amaramuko umutu watuhagaze dusa nk'abiyibye badusanze gushya ngo tuvuga ati mugende muvaha umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajye kutuha akazi nkaba kakibonetse ubona ugutaha tukajya kuryama ntabwo byoroshye mbese biragoye bakwiye kutureka nako tugashyiramo ubwenge tugahana intera ariko tugashakisha tukabona uko tubaho kuko ntabwo twatera imbere tujyamye mu rugo ntabwo byashoboka
nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora ariko nkatwe dukurikije ko turi muri covid ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro ibintu byo kwishima ngo tunezerwe nyine ngo twibohoye ngo turi mu gihe turi kuri iriya tariki ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyiba nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twibuka nyine ko ari tariki nyine zo kwa karindwi ari umunsi wo kwibohora ariko ntabwo twege byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye twabifashe nk'ibisanzwe twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira
nagira icyo navugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi bibuka ko ari umunsi wo kwibohora cya mbere ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zageze kuri iriya tariki noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere covid 19 yo yasize ibibazo birebire ubukungu bwagenze nabi ntabwo bwagenze neza nk'ubu nkatwe turwa hano ducuruza kubona amafaranga ni ibintu bigoye gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye ariko duke duke tubona tudusaranganyamo uko twatubonye kubona amafaranga riba ari ikintu kitoroshye kwibohora byagenze neza kuko iyo igihugu gifite umutekano icyo ni icya mbere n'ibindi byose biza buhoro buhoro mukabigendamo gake gake
kwibohora rwose amafaranga urabizi nawe yarabuze urumva mukugira mukadufasha rero natwe mukaturwana aho na korona yarakomeye umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha kandi na nyiri ibyono nawe abategereje amafaranga rero ni ukumugira mukadufasha rwose
kwibohora nyine ubundi byasanze byaje bihuriye n'ibiza bya covid 19 bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa birangira naho n'iteta dutoye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mwiri icyorezo cya covid 19 mu rugo ngo abashe kumubaza akazi ataje kugusanga ku iseta byagakozwe nyine tugahana intera tugakaraba n'ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe tukibohora tuniteza imbere dukora twiteza imbere
bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nayo kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Abakenyezi baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania barahimbawe mu mitima inyuma y'aha mashyirahamwe abaronkeje ibikoresho ni mu gihe hari hakiri ikiringo cy'umwaka urenga atacu baronswa ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven mu ikambi ya Nduta
Kuri uyu wa Mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro ijya Amerika abatubwira ibyo baronkeje
nasanze no kuri kubyerekeye ifashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane nukuri turashima nta reka gushima novuga ntibarakoze guko abakenyezi baratwiyumvise yeko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze
nashimiye kweri yashyirahamwe yimviriye yatwimviriye ko kuduha gakanga nabashimiye cyane ariko n'ubundi biyumvira kutwongera kande gaka nko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40% bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira
ari mu imfashanyo batanga tudashobora kuronka atye kupasika ngasi ndaronka imbogisi isafuri ariko abandi bararoye none jewe ndi uwo mu nkambi cyangwa sindi mu nkambi imbogisi isafuri sindigeze ndonka ariko abandi bararose nkimwivirage ngira ngo ndi ndasigaye ndi umwe
izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironka ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora
bishoboka ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora amasoko barubugaye ntavyo kudandaza nacyo nyene n'ukuri baraturabira batushyiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga ndetse n'abagabo bacu nabo nyene cyanke nyene abahungu b'ugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye amba bari amapantaro cyanke amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe muzaba mukoze
ego twoshima gose UN mu gihe yobandanye idufasha nkuko nkubu ho turahimbawe cyane turabona ko mingi ibintu biratanga gukomera neza ko batanguza baratanga utuntu nkutwo ku bakenyezi ngira ngo n'ibindi tuvyitenge mu minsi birashoboka barasabiye abakenyezi bacu kuko nako nta tubatezurirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nkiza
ariko ikindi kintu n'ukuri twosaba yuko botwongereza ko nuko barikuye ko akadobo n'ukuri nako nyine bariko kagumizaho kuko egome harimo abajya afise abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ibyo byinshi yego ku byo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise ari bamuce usanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo
amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose atacyo baronka impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bantu nikora kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
tugushimire James Jovini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababa mu Minembwe muri teritwari ya Fizi bifuza ko abasirikare bagize uruhara mu kwica abagore bane n'umusore umwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021 bahanwa by'akarorero ivyo abo banyagihugu babitangarije mu giterane cyo gusoza ikiriyo c'abantu babo biswe barashwe n'ingabo za leta ya Kongo umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo banyagihugu bo mu Minembwe
tugize iminsi kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa cya manifestation ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo cy'ababyeyi badusize twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FARDC uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cyabo twatangiye ku wa gatanu kwa gatandatu rero n'uyu munsi ku cyumweru tukaba twasoje ikiriyo ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya Congo cyangwa n'amahanga azamenya ikibazo abamama bo muri yo plateau ya Minembwe bafite
intego yo gukora igiterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi ariyo leta mu magambo magufi twizeraga ko leta ariyo iducunze ari ishinzwe umutekano w'abaturage ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya ni ku bwinshi abo twibutse uyu munsi baragera ku bantu batandatu bahuye n'icyo kibazo twifuza ko nanone aba bantu bakoze bino bintu bahamwe zemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi kandi ise n'ikintu cyerekanye no ku bandi kugira ngo nejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho
iteka twebwe sosiyete sivile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa amategeko rero arengera abantu agomba gukorana hano mu Minembwe abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabo ubwo aribwo bwose leta ifite inshingano zo kubakurikira no kubafata no kubahana bikurikije n'amategeko niyo mpamvu dusaba ko leta yashyiramo imbaraga mu guhana no guca umuco wo kudahana muri kano karere
icyo tubivugaho ni uko amahanga yaturenganura yamenya akarengane abanyamurenge bafite mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo twicwa iyicwa rubozo turahohoterwa turanyagwa dukorerwa amaviolence nta butwitayeho nta leta dufite idufasha nta kivugira nta batamenya uburenganzira bwa kiremwa muntu tukaba dusaba amahanga kugira ngo yemplike mu kibazo cy'abanyamurenge vana bwangu kugira ngo badukemurire ibibazo bya jenoside turimo gukorerwa n'ingabo za FARDC
twifuza ngo mugire ico mwatugwaniriraho kugira ngo abantu habakore ibintu bahanwe abantu bashigwe mu manza batsindwe kuko bakoze ikintu kitari cyiza mutuvugire mu bihugu bigari n'ahandi hanze hose kugira ngo nyakurenge yibugwe akore abaminisitiri ziwe akomeze uburenganzira bwiwe ariko dukeneye cyane cyane kuko aba bantu bakomeza gushakishwa bagahanwa byimazeye kuko n'abandi bari inyuma n'abandi basota n'ubundi n'abandi n'indi leta iha izara yindiriho ireke kuzongera kandi gukora kwangiza umunyamurenge cyangwa se kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muri cyo umunyamurenge yaba umusore ngo musange mu isantire ayanje kubwirana.
Radio Ijwi d'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya garukiye mwakoze kugumana natwe mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.